Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese bakunzi Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Munikije atemeje ikiganiro. Ikaze mwese mu kiganiro mwisanga. Mijambo gimpera y'umwaka Perezida Pierre Nkurunziza ashikirije abarundi yarasubiye guterakamo impunzi zikiri hanze igihugu kazisaba gutahuka. Yarungiye araterakamo ibihugu byakiri impunzi z'abarundi hamwe n'ishyirahamwe ryitaho impunzi HCR kabisaba korohereza abarundi bifuza gutahuka mu gihugu cyabo. Nkurunziza yavuze ku mwaka w'2019 ukwiye kuba umwaka w'ihunguka. Byongeye umunyamabanga ntayegayizwa w'inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano mu Burundi General Silas Ntigurirwa nawe nyine yarateye akamu gasaba abahunze igihugu cyabo gutahuka kwifatanya na bene wabo mu guteza imbere igihugu. Ako kamu gasaba impunzi gutahuka subwa mbere gatewe, ariko naho hari impunzi zitari nke zibaze gutahuka mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi haracari igitigiri umurengera c'impunzi zicatse indaro muri ivyo bihugu. Mbega imigambi irashirita iko yashikiriza irashira imbere kugira ngo abarundi impunzi bashobore guhunguka muri mwaka niyihe. Mbega ku bwanyu ibintu byokorwa kugira ngo impunzi zumve ko zotekanirwa mu gihe zohunguka nibihe. Abatumire mu kiganiro cyacu ni Claude Karigwa Nezako, umuvugizi wa Presidency y'u Burundi. Muri neza Claude Karigwa Nezako.
Nimwe cyane Frederic Mundikije ndahaya namwiriwe abari ko baratwumviriza.
Murakomeye.
Turakomeye n'abarundi barakomeye kandi turi pfurize umwaka mushasha abarundi bose bari hose nk'uko nyinshi bari mukuru w'igihugu yabikoze.
Ego tuzo kandi turi kumwe na Godfrey Wakizimana turaca mu rondo ya kuri telefone akaba ari mukuru w'umugambwe PSD. Turi kumwe kandi na Masaba Kiza Silvestre umurundi w'impunzi ari mu gihugu cya Uganda. Mwiriwe neza Silvestre Masaba Kiza.
Mwiriwe cyane kuba ngo ndikirize ndashimye cyane kuba ubwo butumire. Ukenguruke bose
murakomeye.
Turakomeye kabisa, umwaka twawumaze neza. Bihagaze bwuma
ni byiza cyane rwose. Tutarinze rero kubatesha akanya, reka dusabe mushana Claude Karigwa Nezako ko atubwire ibintu ibintu Leta y'u Burundi yizera gukora muri uyu mwaka w'2019 kugira ngo uyu mwaka uzobe umwaka w'ihunguka nk'uko Perezida w'u Burundi yabitangaje.
Urakoze cyane Frederic. Leta y'u Burundi navuga ko izobandaniriza ku isemo yari isanzwe igeze ko kugira ngo imigambi yayo harimo n'uwo mugambi wo gufasha abarundi guhunguka ibandanye. Ubwa mbere hoho icyo leta ikora ni ugutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu kugira ngo umuntu wese yahunze igihugu ku mvo z'umutekano, ku mvo z'uko abona ko amahoro adakwiye mu Burundi yumve koko kwa ayo mahoro yagarutse ku mutekano wari aheze ahumure asubize umutima mu nda agaruke mu Burundi. Icyo ni cya mbere bazi ko hatamirewe mu gihugu kitarimo amahoro. Ikindi nacyo ni ugukomeza irunga ikintu umwara hirya no hino ku isi ahari impunzi z'abarundi kugira ngo bazijijure zishobore gutahuka mu gihugu, na cyane cyane ku izo mpunzi zose n'abana b'igihugu n'abana b'u Burundi. Tubabakeneye, dukeneye amaboko yabo, dukeneye ubwenge bwabo n'abarundi ku rugero n'abandi barundi ba mu Burundi. Iyo rero tutari kumwe igihugu kiba hari icyo kibuze biratubabaza cyane.
Ibyo bitandukanihe n'ibintu Leta y'u Burundi yari imaze gukora ku byerekeye gutera kamu impunzi z'abarundi kugira ngo zitahuke cyane cyane iziri mu bihugu bihana imbibe u Burundi?
Naho bitandukaniye nakubwiye ko ari ukubandanya, naho bitandukaniye mu kindi bavuga ngo inzira nziza uyicamo kabiri. Naho bitandukaniye tubibandanya kuko tumaze kubona akarusho bizana. Urabona uraje uyu mwaka wonyine gusa, uyu mwaka turimo ukaba impunzi zatahutse mu Burundi bishika 58,000 n'amajana 262 bavuye muri Tanzania, muri Congo, muri Kenya, mu Buganda no muri Gabo. Hari n'impunzi zitahuka zidafashwe na HCR izatahutse muri uyu mwaka turangije zishika 200,000. Aho nitwokwibagira n'abandi barundi baba 130,000 birukanywe igikubikubi na Leta y'u Rwanda nabo nyine bagatahuka mu Burundi. Ubu byo byose ni ingaruka nziza, inyigisho nziza, imigambi myiza bikorwa byiza bya leta y'u Burundi. Leta yo nishobora guhagarika ibyo bikorwa mu gihe bona ko bifite akarusho mu gutahukana impunzi.
Egume reka namwe mushyantahe Sylvestre Masabarakiza mutubwire ibintu mwiyumvira ko leta bishobora gukora kugira ngo mufate ingingo yo gutahuka mu Burundi. Muramaze imyaka irenga ibiri hanze igihugu mwarahunze.
Reka si ibiri gusa, irarenze ibiri. Yewe nahunze kera, nahunze kuva bagandagura umukuru w'igihugu Ndadaye, hanyuma bamaze kumugandagura iwacu habaye ishyano rinuka. Yivuka muri komine Muruta muri zone Mubuka. Ivuka aho Mworo havuka Emile yakoze magwizizwa ya akaranga k'Abarundi ka kera, niwe yanditse igitabo cy'abami ba kera yongera ashinga magwizizwa, niwe mvuka. Ishyano ryahakoreye iri hari ubu bagandaguye umukuru w'igihugu Martiyo Ndadaye, bakiri bafata babona Mworo n'Abatutsi benshi babashyira mu nuze mu ibare yabo, babashyize mu ibare yabo hari mitanire Umututsi arabwira yitwa Severin ngo ngomba ndabahungisha. Ye ngo urabona ngo bagandaguye umukuru w'igihugu ngo kandi ngo mufunze nabi ngo wawutubara bagandagura. Tumaze gushyika mu Murangara atangwa batangura kuvuga ngo Abatutsi mujye hajye ngo Abahutu mujye hajye, hanyuma Abatutsi babashyize bakiba ababwira ngo nimwinjire mu nzu, muri mwinjira mu nzu ngo tubakingire ngo ntihagire abo Bahutu nibaze kubatemagurira ngaho. Babashyize mu iyo nzu nababona Mworo n'abandi benshi, niyo mvuka tuvuka hamwe na Mworo, tuvuka muri komini imwe, tuvuka mu izoni imwe. Nuko baca babinjiza misaneri arababwira ngo nimwinjire mu nzu ngo ndabakingire ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi ngo meze ngo ntabaze ngo kuko ngo urabona ko bamaze kwishyira ibiti mu ibarabara ngo ntawe muronka muca ngo tubahamagare imashini ibyo biti ngo abasirikare babone kuza kubatabara. Akivuga iryo jambo baciye binjira mu iyo nzu ya Domisiyo umwarimu yigisha muri Senere, baca binjira mu nzu yiwe nawe yinjiramo baca bugaraniramo babuguraniyemo.
Mu majambo make mushyantahe Masabarakiza, mu majambo make akamo leta y'u Burundi yateye muzokitaba muzotahuka.
Leta yo ndabivuge bamaze kugira ibyo baciye baca hejuru y'amabarasambura amabati atatu baca babicisha amabuye, nuko babizize amabuye ibyo byarahize. Rero icyo mvuga rero guhunguka, rero ndifuza guhunguka nkajya mu Burundi bwacu. Uburundi ndabunyotowe n'igihugu cy'amahoro kandi n'abandi bose b'impunzi nibo basabira ko twunguka tukava mu bihugu by'amahanga kuko ntitwamererewe neza. Rero ndasabye umukuru w'igihugu sindira uburyo mbese uburyo buke sinibo banyitisikaniyo nta modoka ya eseri ziva mu Bugande ngo zitahane iwacu zihari. Ndasabye umukuru w'igihugu umere inamba uyo mutumire nkanjye umumere inamba yanjye ayishyikirize umukuru w'igihugu anyambe ankuremo iki gihugu njyane ko nubika mu gihugu cy'iwacu nze kubaka Uburundi bwacu ndoterera icyo mfite. Nubwo ntari neza mfise ubumuga mu maguru ariko ndazi yuko mfite mu Burundi niho buri cyo ntererera. Nicyo saba rero yuko n'impunzi zose ziba zarahunze kuba hanze ntihajyoshe harabisi.
Masabarakiza, muri ko muvuga ko mubuze uburyo bwo kwiyunguruza gushika mu Burundi,
bisaba uburyo bw'uko umukuru w'igihugu yoba uburyo bwo kunyunguruza nkashika mu Burundi. Nubwo yoba imodokari nkura mutukura igashika mutukura, yewe ni ukwitikana mutukura kuko nabuze uburyo bw'uko yoshika mu Burundi, hama akaba uburyo bwo gushika mutukura nkaca nsanga ikinyunguruza kingeza mu Burundi. Utukura ni inzira neza nkaca banyunguruza bakashikana mu Burundi, ndifuta Burundi bwacu ko nanjye naweza gutora nkongera nkigandagandira mu gihugu cy'amavukiro. Ino turi turagowe kuvuga ko tumerewe neza, nta muntu ari hanze amerewe neza, twaba kungora. Ndasaba kandi ko bwo kumvikana n'imibano z'ibihugu dusangiye imbibe bakumvikana tukongera gusubizanya urukundo kuko nacyo dukwa n'abarundi nabo bumva badashaka gutaha mu Burundi. Abo barundi nabo perezida w'u Burundi n'umunyakigongo n'umunyembabazi azobagirira imbabazi nabo bataye kuko yifuze ko dutaha nabo bimbira ko badashaka gutaha n'abagira imbabazi nabo bataha.
Mushanahe Claude Karigwa neza ko kamo mushanahe masabarakiza Silvestre ateye gasaba kumuterera ka ku buryo cyane cyane bwo gushaka mu Burundi ikano kugira umwumvikano hagati ibihugu bihana imbibi mu Burundi mu kabwa kwi
akamo gatewe na masaba rakiza makamo keza cyane tukakira neza kandi turumva yuko ari umuntu yababaye cyane kanatsinda nta muntu umwe yababaye no kuba mu gahinga natwege tuba mu gihugu cacu c'amatano y'ubuki bitunezerwa nta rusomera induru ziriko biravuga bitunezerwa ariho bene wacu ariko baranuranura ariko bamererwa nabi mu gihe mu Burundi hari abashobora kujya bimwe bagasigaza no kubisesa bakabisesa kandi rero twakumvise ako kamwe leta isanzwe ikitaba yurirungikira uburyo babifuza gutahuka imodoka z'u Burundi ziba zigenda zigashika muri Tanzania zigatora abantu ziragenda ku rubibe zigategera abantu ubu rero navugane n'abandi kuko nicyo kuja turarungika imodoka imwe igiye gutora umuntu umwe cyangwa indege igiye gutora umuntu umwe abarundi rero leta y'u Burundi ifatanye na hafi n'ibihugu byakirigwa mu nzi tumaze kubona igitigiri gishobora kwigwa mu modoka caturika imodoka bagataha mbere si ugutaha gusa bashyitse nuko abo bantu bakabafasha bakabakira bakabafasha mu kugira ngo bashobore gusubira babanagure bashike mu gihugu baronke icyo bambara baronke ibyo bafungura ku bigendanye naho n'imigenderanire hagati y'ibihugu kugira ngo amahoro asasagare atsimbatare ku mbibe z'igihugu no mu gihugu izo leta y'u Burundi ni politike yayo isanganywe y'umubano mwiza yo kubana neza kubanira neza n'ibindi bihugu ibyo nabyo kese igihugu cy'u Rwanda uno munsi navuga ko bitameze neza nabyo ntitwizera yuko bizomera neza kuko gifite ntawe kitagira n'iherezo leta y'u Burundi izobandanya iyo nzira nziza yo kubanira neza abandi ariko nayo ikabandanya isaba ko nabo boyibanira neza kuko nawe kutisindiza muri make rero basaba rakiza na Reme n'undi Burundi wese yoba yifuza gutaha akababuza uburyo bwo gutaha hamwe yuko leta y'u Burundi yategekanije ibishoboka byose kugira ngo abarundi bifuza gutahuka batahuke.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Landry. Landry, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hehe?
Je nitwa Landry, ndi Karusi iburika mu Burundi.
Kandi kazira ninde?
Munezero
turiko tuvuga cyane cyane ku kamo leta y'u Burundi yateye impunzi z'abarundi kugira ngo zitahuke turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye imigambi mishasha yoba ikirashirwa mu ngiro kugira ngo izo mpunzi z'abarundi zironke amakuru kugira ngo zishobore gutahuka mu Burundi na kamo katewe na leta y'u Burundi mu mpera z'uyu mwaka. Duga ku ijambo.
Ibyo murakoze. Mwarakurikiranye ijambo nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi yashyikirije mu gusozera umwaka ahavuga ko umwaka ari uwihunguka. Turabye mu bisanzwe abantu bahunze bagahunga igihugu uretse icyo bariko barahomba ntacyo bariko barunguka. Nicyo gituma twe twatera akamo tuvuga ati nibahunguke baze twubake igihugu cyacu cy'amavukiro kuko mu buhungiro twese twarahabaye nta cyiza kihari naho bibaza ko ibyo bihugu bibahaye indaro bigakunda igihugu cy'amavukiro nacyo kiguma ari igihugu cy'amavukiro. Nibaze baze barabe igihugu ni nyabagendwa amahoro n'umutekano birakwiye kandi uretse icyo bahombye ntacyo bungutse igihugu kirateye imbere amahoro n'umutekano abahungutse nta ngorane n'imwe bafite barakirwa kandi bimeze neza cyane. Ahubwo tugasaba ko hasere yoraba igafasha abari mu bihugu bimwe bimwe nk'u Rwanda turabye nta muntu araza ku mugaragaro azanye n'imodoka ya sere ngo avuye mu Rwanda hasere n'u Rwanda boraba bakavugana aba bantu bakabareka bakaza bagahunguka kuko iminsi yose bariko baramara mu buhungiro niyo bariko baratakaza mu buzima bwabo bazobibona mu minsi ariko twifuza ko bazakiri kare kubaka igihugu cyacu. Murakoze
Landry. Reka duhe n'ijambo Eric, mwiriwe neza?
cyane
muri Gaelic
neza na neza ndi mikambi y'impunzi ya Nyarugusu muri ta
ego me mu akazi akandi kazi na ninde
ni bakanibona
bakanibona tugwa ku jambo kibazo cy'umviro
okay bo akamo leta y'u Burundi iri kirateri
Eric Matumba
ego ndabumva cyane
tugwa ku jambo
niko ndavuga nti akamo leta y'u Burundi iri kirateri
Ah, telefone yawe ntiyumva neza Eric igumicika. Egera telefone ego duga ku jambo.
Ego je ndabumva neza.
Ego bandanya.
Ego ndiko ndavuga nti akamureta y'u Burundi kiradutera twebwe nyimunzi turakumva kandi tubagatahura.
Duga ku jambo?
Ego ndiko ndavuga nti akamureta y'u Burundi dutera twebwe nyimunzi turakumva kandi turagatahura.
Ego.
Kanatsinda nta wanka konka nyina ngo agwaye amahere ariko barakwiye kwibuka yuko abahunze kumbure benshi barahunze ariko si bose bahunze imbozi zimwe umwe hari bamwe bamwe bagiye bamuhunga imbo izi abandi imbo izindi naho benshi usanga bahurira kuri bimwe na bimwe ariko ico twosaba nuko abipuza guhunguka bokoroherezwa bagahunguka nkuko bavipuza ama ababona yuko umutekano wabo nabo utaraboneka bakoroherezwa iyo bagiye amategeko mpuza makunga agenzi agenga impunzi akubahirizwa ku buryo bw'uko atahuhungukanwa ku ngubu ngo nuko leta irikira musaba ari leta y'igihugu ciwe
murakoze Eric reka dijambo Claude Karigwa neza ko agiye cyavuze kujya mushikirije nibishikirije we na Landre
urakoze cyane Frederic izishikirije na Landre cyane ibuze na Eric byose bija mu nzira imwe mu isanzwe cyane cyane ngomba gushingira ku bishikirijwe na Eric avuga ati na wana konka nyina bagwaye amahere bazi ingene ibintu byifashe mu Burundi no munsi haba mu by'ubutunzi mu by'imibano cyane mu mutekano igihugu cy'u Burundi kiratekanye gusumba ibihugu byinshi kiratekanye gusumba Syria kiratekanye gusumba Afghanistan gusumba Somalia mugabo muri ibyo bihugu abantu barahaba yavuze n'ikindi ati abantu bose bahunze kunza bitandukanye ibyo nyine icubahiro ukuru w'igihugu yari yabivuze ati turazi ko ariho bamwe muri abo bakiboshwe nk'inyagano turazi ko abandi bahenzwe cyangwa bihenze abahezura baremesha ati kibi n'ikizira kuba kizira gusubira ati kandi kibi sukurwa ikibi n'ukurwa ntubyuke abantu rero dushaka cyane cyane abo bahenzwe bavibuzimu bazibuntu badijuke bumva kamo bumvirizira kamo gategwa n'abarongozi batandukanye bima amatwi abandi bantu babahenda ikindi kintu twagomba gutanga nk'inyigisho ni uko impunzi ku batari babizi urudandazwa n'urudandazwa rutemewe n'amategeko ubwabo birababaje ariko turazi ko ruhaba amashyirahamwe amwamwe yabayegamiye ibihugu cyangwa ategamiye ibihugu arakoresha impunzi nk'urudandazwa hari igihe tugombye kuvuga ibintu uko biri uribaza uti mbega umunsi atampunzi n'imwe iyo biri ku isi ishyirahamwe HCR ryo bari kibereyeho iki abarikoramo bazokora hehe hariho rero abantu badafise badashyira imbere abantu bashyira imbere inyungu zabo bagafata miri abantu bifuza guhunguka kugira ngo babandanye hari umugani baca mu Buganda uvuga yuko amakuba y'inka ariyo mahirwe y'imbwa iyo igihugu kigize ibibazo abantu bakagita bakomuka hari abaheza rero nabo bakarongera byinshi hariho abaheza bakabikuramo akazi abandi bakadandaza ibiribwa n'ibyambagwa n'ibindi byinshi umuntu atovuga ngo aheze bwa Burundi rero bagijuke mukuru w'igihugu ashaka yuko muri uyu mwaka guhera uyu mwaka Burundi baca ubwenge bamenye inzira izimiza n'itazimiza bamenye umwungu uhuma n'udahuma niho yatanguje muri bya bikorwa nakubarira yaratanguje umugambi wo gufasha Abarundi kuzirikana igihugu Abarundi bamaze kuronka izo nyigisho benshi ubu ndazi neza yuko uwo bahenda iyo bayihenda batumwemerera abo rero bakiri kure bataraza bariko baracerwa nibaze dusangire ibyiza biri mu gihugu twese tuje ku murindi umwe hanyuma ahandi ho dusanga ariho bagaho baje baraducereza
hari mushanahe Claude Karigwa ndenza ko makuru atangazwa mu nyamakuru y'abantu usanga bishwe hirya no hino hirya no hino ikahakaba n'amakuru kandi y'abantu banyuruzwa abantu bahunze ntibashaka kugira amazinda utahuka kubera makuru nkayo
Jeho nabaye mu gihugu cy'Ubwongereza imyaka ine n'igice hari ibice bimwe bimwe byo mu gisagara cha Londres nka za Peckham za Hackney aho mu ijoro rimwe wasanga hapfuye abantu bashika cumi na babiri bahitanywe n'ububisha bujanye n'ugwaruka n'imigwi imwe imwe y'abantu bacumitanye imbugita ariko ntibyabuza abantu kuba Ubwongereza ntibyabuza abantu urujya n'uruza rw'abantu mu Burundi ntawo uharira yuko hatari abantu bapfa hatari abantu banyuruzwa mugabo icyo umuntu yokwibaza kibaza mbega ko atawigera yiyumvira ko abo bantu bapfa bashobora kwicwa n'abantu barondera inyungu mu kuguma nyene mu bwicanyi ubwo bwicanyi rero ababukora nta n'umwe ashobora kwerekana ko hari leta ibukora tubazi neza yuko hari igihe hatogwa ibiziga mu mabarabara amatohoza amaze gukorwa byemererwa n'ababikoze bavuye ubuzima bakagira ubuntu bati hajya twabikora kugira ngo twereke amakungu ku bintu byayangaye twabikora kugira ngo n'abatarahunga bahunge bagende igihugu cy'u Burundi gisigara aragahinga ibyo rero n'ubu abantu bashobora kuba bakihari mugabo nta utera icumi mu icumi abarundi benshi ku rugero wenda 99% n'abanyamahoro bashaka amahoro bashaka umutekano bashaka umwasi baramaze kumumenya umwasi si uwo badasangiye ubwoko basangiye umuryango kuko impunzi z'abahutu impunzi z'abatutsi impunzi n'abarundi bose bari hanze bitwa impunzi abarundi rero benshi bamaze kubimenya ntibazokwemerera egome bazoshobora gukora abagomba gukora ububisha bazobukora mugabo abantu bazotetegwa kuko barundi nka bose nibabishaka
egome namwe mushiga ntahe Sylvestre Masogarakiza mu gihe cyo muvuze kujya shikirijwe na Landry eka na Eric ari mu kamimuzi
yari cyo vuga ku ijambo mbona ko barundi bohunguka kuko imyambara twajaje mu Burundi kandi abazotera imyambara nuko bazoyitera bakavuga ngo bashyikira i Burundi ntibazoronka ababatora kuko abarundi bararanduwe n'intambara kuva imyaka iheze guha gasura apfuye ari intambara gusa ubu rero harabonetse abantu bo basinga ntahe bazi ukuri n'ingingo n'abarundi baramaze kunyugwa barabonye ibyabaye kuko abarundi sibyuze abarundi barategereye ibyo bategereye barabibonye barabonye ibyabaye ubu rero gukoresha intambara baca babona kuje kubamara nubwo wokoresha iyo ntambara nujoja mu majwi ngo witoze tsinde kuko abarundi baramaze kumenya none niwakoresha iyo ntambara kandi ukazotsinde ukazoja mu matora ngo utsinde ko abarundi bamaze gukoresha bamaze kumenya uburyo ahubwo uzowuje kumara abantu nka kwa kundi nyere za ntambara za zindi zahise zimwe zagenda zimwe nyinshi tutaharura tugashobora kumenya igitekerezo izo ntambara rero ubu abarundi barazimenye nacyo ntikimaze ahubwo abarundi abashinga ntahe abantu b'abarundi bafite umutima wo gukunda u Burundi bakwiye kujya hamwe bakavuga ukuri kurahabona bakaza kwitoza bakaganira n'abarundi bakabana n'abarundi bakegera abarundi izi ntambara bakabivamo kuko abarundi barasesemye n'intambara ibyo natanguriye kuwabyumvise ubu byarabasesemye ntibacikuza intambara umuntu adozana intambara azobaje kumara abantu azobaje kumarira n'akasigaye nazobazanye amahoro
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Louis Michel mwiriwe neza
urakoze cyane mu nshuti we ndakumva ndabashimiye ndabumva
muri hega ya Louis Michel
nge ndi mu Rwanda hagati
kandi kazina ninde
ni ka Louis Michel
duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
ngewe ndababaye Jende babaye nonde samagamba tuzwe ni ra mwana ni masabarakiza
Ego
Nganyumba
Nimushya ntahe Ego
Nganyumba
Ego tuga ku jambo
Masabara nume tija amagambo tuzwe na masabarakiza numba ndababaye cyane Masabarakiza abwo kwa fiti ibazo Asha gutaha mu Burundi ariko yabuze muwayi yabuze uburyo bwo kujya uburyo yagerayo ariko ngiye kiri kimbabaje ni ukuvuga ngo ubusi ari amagambo amasaba akiza vide furayi n'abandi ese leta y'ubumwe irakora iki kugira ngo abantu bameze nk'amasaba akiza n'abandi bameze nkawe bagere mu Burundi urabona ko musangiza afite ikibazo nabyumvise byose icyo ni icya mbere icyo ni icya kabiri hari umutumirwa ubundi ngo kuvuga kuri leta y'u Rwanda ariko sinzi niba leta y'u Rwanda igiye mu giturage epfo o hasi mu giturage leta y'u Rwanda ntabwo ibaze leta y'u Rwanda yagiye mu Rwanda twagize ubu turimo turiyubaka ese leta y'u Rwanda irimo kwiyubaka ifite ingufu zo kuvuga ngo mu kwiyubaka kwayo igiye gusanya n'ikindi bindi bihugu igiye gusanya Burundi icyo ashaka kuvuga kweri murakoze cyane ndabashimye murakoze nyuma
murakoze
wa mutumirwa urakoze nawe umunyamakuru mu mpaye ijambo murakoze cyane
murakoze Louis Michel reka duhe ijambo Laurent mwiwe neza mwitwa ndahirinda izina Laurent
mwitwa Nizero
yego muri he
ndi mu karere ka Kirehe hano twa Musanze
yego mwafite ikibazo mwafite icyumviro turiko tuvuga ku kamukatiwe imbere y'abarundi
kwita bari kuvugaho tigereke ni cyo gutaha
yego
none se ko tuba tubona nka nk'imipaka barabara ifunze muri kunyumva
yego tugakwije ambasa kumva
imipaka barabara ifunze nta kuntu mu Burundi ya ademere kuba kwa igihugu ngo bagende wabo nabo bikunda ikindi na sasa bajya inka nko mu nkambi tuba tubaza bajya poro ngo bajye kwa rika abantu bajye gutaha byarangiza no mukuru w'impunzi nyene uje impunzi akavuga ngo ngumye mu byinshi mugenda
murashaka gusubiramo ntitwabyumvise subiramo
navuze ngo ati hari kuntu nyene nka kuri akuntu nyene twabonye kuri poste kuri Facebook yuko ngo baba murundi zangu ashaka ko abarundi be bataha ku kuntu nyene ashaka ko dutaha none nka umuntu ashaka gutaha ari ukuntu nyine bandika abantu byarangiza ruhande bigeze gutaha umuntu ndeba nibamuhitike akababwira ngo duha izangombwa byacu ubuse wamuha izangombwa by'impunzi kwagira mu Burundi nawe ukerekana iki ukerekana ko uri impunzi cyangwa ko utari impunzi
murakoze Laurent reka duhe ijambo mushanahe
hari undi muntu twari turi kumwe nawe cyangwa kubaza akabazo
yitwa nde muhe telefone
yitwa Jean Baptiste
muhe telefone
alo
oui alo
twe dufite ikibazo cyo gutaha
witwa nde
izuba twiteguye ute bona dukwiye gutaha bigenze bita dufite umutekano
witwa nde mutubwire izina ryawe bwa mbere
kandi ahantu turi nabwo nubwo bimeze bite nambona nta mutekano hari usohoka inkambi akakwiruka
witwa nde wewe
icyo badukora muri ibyo ni ibihe ntibatugire vuba dutahe ahubwo nibwo twaba tubonye amahoro
urashaka kutubwira izina ryawe
Sabimbona Jean Baptiste
Sabimbona Jean Baptiste uri hehe uri mwikame impunzi
halo
uri mwikame impunzi
halo
muri hehe
halo
ndabona tutumvikana reka duhe ijambo ashikana nti kumwe bagira icyo bavuze ku byo mushikirije reka mushya ntahera Jean Claude Kaigwa Ndezako mu gice muvuze ku ishikijwe na Louis Michel na Laurent reka na Jean Baptiste afashije ijambo mu kanya gaheza
wakoze Cedric Nkundikije Louis Michel aravuga ati leta y'u Burundi iri kuyakora iki ngo abantu batahuke nari nabivuze ngirano yari yakurikiye ibikorwa ni bya bindi igihugu cyose gendera ku mategeko kiyubaye kiyubahiriza kirondera iteka n'itekane ry'abenegihugu bikora bwa mbere no gutsimbataza amahoro n'umutekano niryo shingiro niwo mushinge urama nizo nkingi igihugu ibikorwa byose neza bikubakirwa ko izo rero byarakozwe birakorwa kandi bizobananya bikorwa ibyo nibyo byatumye nabivuze impunzi ibihumbi n'ibihumbagiza barashyika ibihumbi 58 n'amajana 62 bahunguka bavuye mu bihugu bitandukanye abandi 200,000 barizana batangize gufashwa mbere na HCR izo rero biragaragaza ko leta y'u Burundi ifite ikiri kwirako abo barundi bari gutaha yabaye leta y'u Burundi akacyo yakoze kandi abo bantu nibatahukanywe n'uburyo bahase cyane uburyo bw'ibyo bihugu barimo mu buryo bwa leta y'u Burundi nibo babikora n'ubu bararindiriye abantu bifuza gutahuka babandanye kwiyandikisha babishikiriza uvuga yose turandika n'ucisha mu bundi buryo akabivuga arambikwa ababijejwe ariko n'ikiganiro muri uyu mwanya bariko baragikurikira gipfa guhera aba twingiringo zo kujya kurondera abantu iyo bari kugira ngo batahuke gusa ikintu abantu bibagira nuko hari ibihugu itatworohereza mu gutahukana bene wacu impunzi zacu yanavuze kuri Michelle ati muvuga leta y'u Rwanda muyivuga kwiyuki ntituzoreka kuyivuga kuko irafise uruhara mu kubuza abarundi gutahuka kuko twebwe tubatera kamo ngo batahuke ko hari amahoro bakabatera kamo kuguma mu Rwanda ko ata mahoro ahari kandi uri kurabira abana bimwe navuga bose abo babuza gutahuka bayifisemo inyungu uko baraheza bakaronka inyubako bakiwe na hase baraheza bakaronka amafaranga ya hase baraheza bakabi n'ibintu byinshi harimo inyungu nyinshi umuntu kwirwa aravuga nicyo gituma rero duheza tukavuga kandi tuzoruha ntituzokemura uwiwe agwiza ibinonko kandi utosora ifuku yamize agati mu jisho turabana yogeza aho bazobyumva n'ishyirahamwe hase yenye turayitera kamo hari ibyo rimaze gukora ariko ntibikwiye kuzacu n'ibikwiye bakwiye kurushirizaho bagafasha bene wacu gutahuka hanyuma Roha yavuze ati indimi zirafunzwe yakivuze mu Kinyarwanda tuziba tuvuga ko indimi zugaye reka nambwire wo mu Kirundi cyiza imbibe ntizifunzwe ziracunzwe abyumve neza ntizifunzwe ziracunzwe kubera tumaze kubona ibikorwa bimwe by'ubugomba kuvogera cyangwa gusotora igihugu cy'u Burundi icyo gituma rero na ntitudasya bwose utambara na mukeba na kubita urugohe imbibe ziracunzwe bwawe wifuza gutahuka abantu imbibe abantu bava mu Rwanda barinjira mu Burundi mbere n'abanyarwanda barinjira ariko banza kugenzura neza ikibazanye n'abarundi barava mu bamwe barava mu Burundi bakaja mu Rwanda kuko nizo mpunzi ntiziba zarahungiyeyo yaba imbibe zifunze izo mpunzi wumva bamwe barazi Bujumbura bagasubira hariya n'uruja n'uruza rubahari izo n'ibinyoma nta mbibe zifunzwe nta mbibe zugaye gusa imbibe ziracunzwe Jean Baptiste urakoze reka ngeze ngaho
yego reka deni jambo masaba kiza nawe nyine ayagiye cavuze kubyashikirijwe na Louis Michel na Laurent eka na Jean Baptiste mukanya gato
ejeje mvuga abo babuze neza rwose ntibashoboye kuvuga nabi twebwe turabona yuko hari ingorane izo ngorane izo mbire urumva twebwe turashaka guhunguka tukabura ikintu kigihungura iyo mugenda afise abantu bashika cumi hano mu Buganda bifuze kugira ngo basubire mu gihugu cyabo cy'u Burundi barabuze uburyo bw'uko bagira amahera nanjye singira amahera zene ababwiye yuko n'amaguru yanjye agenda nabi ndi n'umukene cyane rwose nubwo mvugira kuri radiyo Amerika ndi umukene koko no kujya birangora aho mvuga nizagusubira mu gihugu cy'amavukiro kuko ndi mu Burundi sinoba nk'uko ndi hano mu Buganda hari n'abandi nabo turi kumwe hano barabuze uburyo bahunguka ntushobora kubona imodoka ya esere uguhungure utahe twese turiko turasaba yuko leta y'u Burundi nitwe nasabye perezida umumpera inamba yanjye ayisize Nkurunziza ayimuye Nkurunziza ndazazomfasha perezida w'u Burundi azomfasha kugira mbe mu iki gihugu nge mu gihugu cy'amavukiro kuko tumerewe neza ndabwiye ko turaha tutariye kurya n'itombora ugize tombora kugira ngo uronke utuntu turabana ikintu dushaka gutahuka ariko twarabuze ikintu cyawura kuko nta modoka yaseyo kuvuga ngo yandikwa abantu ngo ni mutari niriho ariko tumaze gushika Mutukura kubishikana Mutukura atawuruterereyo ama twashika Mutukura bo bahaye isimu yanjye bakanterefona abo bantu turabantu cumi ibyo mu bituba turi mirongo ibiri
yego mu gihugu
cy'amavuko n'abahakaniye ko inyambara atasimaze twayihinze
Kuko ahanini bwa mbere bwo nagomba gukebura abadutwara uno munsi. Iyo ugomba ko abantu bahunguka bitanye n'igihugu babarimwo bitegeje kubanza kugiranira imigenderanire myiza n'ico gihugu kugira ikironge ingufu zo guhimiriza ababanyagihugu bahungiramwo kugira buyumve bwo gutahuka. Uno munsi rero ndavye nk'ibiriko biraba hagati y'Uburundi n'u Rwanda biraboneka yuko u Rwanda rutogira ingufu zo kubabwira ati tahuka mu gihe baguma bariko baraterana amajambo. Hama ibindi bihugu nabyo nk'Uganda, Tanzania na Kenya uraza wumva ngo hariho abantu ngo barinjiramo ngo bajya by'u Burundi bakabagiza kari mbonera kure ngo bakicamo abantu bagakomerekamo abantu. Ibyo byose bituma bagira umutima mubi wo kwibaza yuko ababwirira nabi bake bakabasanga iyo bahungiye. Rero ibyo navuga nti nka Leta y'u Burundi yakwiye kubyigisha araba neza ko atabantu bo baba batobera bagenda guhungabanya izo mpunzi ziri bigatuma bodudisha bwo bakavuga bati noneho Leta igisanzwe niyo twahungiye. Hama ku Rwanda naho bakagerageza ibyo bapfa n'u Rwanda bakariheza kubwira u Rwanda narwo rubone ko hari imigenderanire myiza kurya Tanzania yahimiriza abarundi ngo nibatahe akagira n'abatahuka ukubera Tanzania yahuja n'u Burundi. Iyo waba atahuja n'u Burundi burya Tanzania ntiyari kubwira abantu ngo nimutahuke kandi nabo bavuze icyo bapfa n'u Burundi. Ejo navuga nti Leta y'u Burundi ntiriherere mu majambo kuvuga ngo nibatahuke nibatahuke u Burundi ngo bumeze neza mu mutekano n'imyiza ku gihe no muri politiki y'u Burundi uhura honyine hariho ibitagenda neza kega nk'abantu bahunze benshi uhura bafite imigambi bavamo nene azizi imigambwa bwamo akazabona umugambwa bwamwo nta umuvugira mu Burundi hari abari mu mugambwe biwe mu Burundi nibagira ijambo baratotezwa nibagira aho bavugira umva nawe azogaruka sibaza ko ajye gutekanirwa gute mu gihe nabo mu mugambwe
reka mu kanya turashikiriza icyo kibazo cyawe mushyirahe Claude Karirwa reka ariko tubanze duhe ijambo Emile mwibe neza
Neza
muri hega Emile
jewe mba muri Australia
kandi kazina ninde
kandi kazina ni Simbalakiye cyangwa Simba
Simbalakiye ego tuga ku jambo kibazo cimvuye turiko tuvuga ku kama Leta y'u Burundi yateye impunzi z'abarundi ngo zitahuke aho ziri hose.
Ego cyane murakoze nubwo ikiganiro ndakironje hagati sinari nani ndakikurikirana niyo nabaza ikibazo abandi babajije muraza kuntunga.
Yego
hanyuma akabazo nagomba kubaza kajanye nuko guhunguka nyene hariho ikiganiro cahise hirya yejo caba cy'ugwaruka rw'imahama. Hanyuma muri icyo kiganiro bariko baratubwira ukuntu biyungunganya kandi bafikishanya cyane cyane imyuga yo guteka n'ibiki. Hanyuma umukuru wabo yabajije gituma bataza nayo migambi ngo bayikorere mu gihugu cyabo. Hanyuma yishu yavuga ati igituma tutayizana ni uko n'abahunguka twumva bamwe babaho abandi bakicwa. Hanyuma ikibazo naciye nibaza ko umenga Leta yo mu Rwanda ntiyemerera abarundi b'imuhama cyangwa abarundi bo mu Rwanda guhunguka. None nk'umuntu ahungutse yinyegeje none ageze mu Burundi ushobora kumenya ko ariho cyangwa atakiriho gute mu mwanya yahungutse akwinyegeza? Iki ni ikibazo nibajije kuko uhunguka ava mu Rwanda nibaze kandi nizere yuko adasezera kuko asezeye yogira ingorane haba ku butegetsi bwo mu Rwanda cyanke haba ku basigaye ngaho nyene mu nkambi batashaka cyanke bafite undi mugambi wundi rero ikibazo na cye nibaza mwombarize uwo mutumire akamfasha ni gute umuntu yahungutse yinyegeza uwasigaye mu ikambi yomenya ko yashitse cyangwa akamenya uko amerewe
ego me Emile mukanya da bashikiza abatumire banje intere ya none zimvira mushikije nibibazo ariko hariho amakuru tangaje uvuga ko mu Rwanda impunzi ivuye mu ikampi ishobora kumirwa nabi ayo makuru wayakuye he
ivuye mu nkambi
yego
ivuye mu nkambi nuko aho nayakuye nuko nkurikirana makuru nkumva yuko igihugu cy'u Rwanda cyase yuko impunzi zihunguka zihunguka ku mugaragaro ni kintu u Rwanda rutaremera hanyuma rero mu bihugu byose byakira impunzi nanjye narabaye impunzi igihe kinini ni ukuvuga mu bihugu byose byakira impunzi iyo leta itararonka inyungu zayo zituma impunzi yo zirekura ngo zitahe iyo hagize uhunguka iyo leta itamurekuye agira ibibazo niko bimeze rero mu mwanya u Rwanda rero rutaremerera impunzi ko zihunguka ku mugaragaro nkuko zaje urumva rero baca bahunguka nkuko baje umuntu ariko arahunga ntahunga yiyereka ireta abari karahunga no mu guhunguka mu mwanya iyo leta itarakwemerera guhunguka iyo leta yakwakiriye nk'impunzi ucuhunguka uyihunga urumva rero
ariko nabuciriyemo ikibazo cyo guhunguka kenshi na kenshi gikurikiranwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR reka ariko mbanze ndabahe n'ibyiyumviro n'ibibazo bishikirijwe n'abanywanyi bacu Thomas Ndayishimiye na Emile duga ku ijambo umushyirantahe Claude Kregwa ku buri ibyo bibazo byose babaje
murakoze cyane nagomba mbanze guhumuriza Masabarakiza ari mu Buganda ahumva niyo rinda guca ku mukuru w'igihugu kugira ngo ahunguke ariko n'umuntu avuga neza cyane ubwo kumbure no kutabimenya turafite ubuserukizi mu gihugu cya Uganda yo kwitura abari ngaho ku ngoserukizi baca bamunyarukiza bakamwereka inzira yo camo bya ngo ahunguke ariko niyafata niyo nzira nabo bantu 10 cyangwa 20 bagashika aho bipuza gushika naho nyine barabimenyesha baduheza leta y'u Burundi iragiriye nkuko yagiriye abandi benshi bipuza gutahuka ako kamo twakumvise n'abandi bakumvise n'irwara gatera nizo ushaka ko ari umurundi numwe yosigara hanze yosigaye nyuma y'indibe z'igihugu mu mwaka buri mwaka turimo 2019 tugomba ko bose mu mwaka wohera abayishaka bose batahutse mu gihugu cy'amavukiro mu gihugu cy'u Burundi hanyuma ubundi ni Thomas Ndayishimiye yavuze ko yifuza gukebura leta y'u Burundi ko yogerageza ikagirana imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Rwanda icyo twamumenyesha ni uko ngira ngo nta byazi nta na kimwe leta y'u Burundi idakora ubwo yagiye imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Rwanda kandi nta na kimwe itazokora ubwo yagiye imigenderanire myiza n'icyo gihugu ubwo nabivuze ndabisubiramwo nta uhe kubutisimbiza twebwe turagerageza ahubwo arazo batubwirira nabo bagerageze kuko iminwe iryo hinyuranye turondere imigenderanire myiza nabo bayirondere ahandi hoho dukoze twenyene bigaruka kuri bya bindi Simbaraki yajije kuvuga ntacu beza ngo bishikeko gusa ikintu bose botegera abarundi bose botegera niba bari mu nzu y'umurundi iri mu Rwanda bakayibarira yuko mu Rwanda bazoyigirira neza izoronga ibicanke biriya ni bya bindi rwa rukundo bita rwa mumpekure nanda gukunda nkakwangira umwana nanda kwana nkawukundira umwana nta muntu yokwangira igihugu cyawe akavuga ko ari kibi aguhemba yuko azogukunda gusubiza igihugu cyawe azoba ari uriko arababesha twere tuzobana gutera akamo yuko atagihugu kizobagirira neza kizobakunda kikaba kongera gukurusha uburundi simbariki yabagicego ciza cyane avuga yuko hari abarundi bamwe bipfuza ubunguka mugabo leta y'u Rwanda bibemerere nibyo nibyo kuri zambona kubariye ibogambo numva nimbo za politique kubananya wemeza amakungu yuko mu Burundi bicika bitagenda neza ngo ya kabiri niyambo y'amahigwe y'inka ariyo y'amahigwe y'amakuba y'inka ariyo mahigwe y'imbwa urudandazwa ngo nago rwakogwa kirango abantu bashobore ku bico bakura ko kuri kumbonizi cyanke ziriya ibyo birabaho Burundi rero ahungutse abundabunda amaze gushika mu Burundi kumbura ashobora kubwira bamwe bene wabo ati uraza ntangora nemeze neza mugabo no kuvyemera ntibavyemera ariko rero nashaka ndamusabe nibya bishoboka atubwire nk'umuntu ujya yavuze yuko ngo hari abahunguka hanyuma bakicwa bigatuma andi badahunguka aduhe izina ry'umuntu yobazi yahungutse agashika mu Burundi akicwa ibyo ni bya bihuha ni ya majambo mabi twifuza ko abantu boheba bakareka kuja barambika ibara igihugu cabo ni nawe nk'ukuntanye ngo gwaya mahere
ego mushya nahe namwe masabarakiza mu gihe cyo muvuze ku byashikirijwe na Thomas Ndayishimiye na Emile mu kanyagaheza
yeke mu bavuga ni cyane ma kuko cyane ma ikintu bize gikaze cyo kuvuga yuko abantu mu Rwanda babuza guhunguka bakavuga ibintu bikaze cyane byo gusogoza Burundi urumva tena buze yuko abo bantu babuze bana kabima n'umwanya wo kugira ngo biyandikishe bahunguze ibyo si byiza nuko kuko tuma atari byiza navuze ko intambara atakina izovya intambara abarundi barayihaje none kuwundi umuntu guhunguka utagenda yinyegeje kwinyegeza na bisukuru akawugendera abona akashika mu gihugu ciwe akakirwa mu mahoro ibyo zo kwinyegeza na tubimaze nibarekura abantu bahunguke babandike mu iyo nkambi niyo mahoro yerekana demokarasi mu bihugu bisangiye imbere nangwe uno munsi byabaye i Burundi bagahungira mu Rwanda ejo nawo u Rwanda ab'u Rwanda baduhungira mu Burundi nacyo kintu basangiye imipaka basangira ngendo abasangiye ururimi basangiye ubuvandimwe bakwiye kutuvaho kuko icyo kintu kizoteza imbere mu burasirazuba bw'ibihugu byacu turi mu nama
y'ubusirazuba
none ubuhaze none ibyo bintu bizaguma biba ubundi zimera muti intambara ntizikibaho kuko abantu baramenye ibyiza izo ntambara ntizabaho zizoba zije kwica n'akasigaye zizoba zije kurendura zizoba zije gutera nyamuko kandi ko ari akanyamuko kagamije n'akanyamuko mu gihugu
cyose
ari akanyamuko n'abasangira ngendo bahuje n'amatwara none icyo twakora ubu
tabibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumiriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika Joseph mwiriwe neza
mwiriwe Frederic Nkundikije
mwiriwe neza muhiga Joseph
ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
kandi kazina ninde
Bigirimana Joseph
Bigirimana duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turiko tuvuga ku kamo leta y'Burundi yateye impunzi z'abarundi ngo zitahuke mu gihugu
mubanze mu ndamukize umutumire
n'abatumire babiri barakumva
yego ndete tubazo tubiri two kubabaza akabazo ka mbere ku bijyanye n'ibyo by'impunzi ese burya abantu iyo bahunga mu buryo butandukanye hari abahunze imvo za politiki hakabaho n'abahunze ibibazo wenda by'ubukene noneho uhunze icyo kibazo cy'ubukene akagenda akagera nk'abo mu nkambi akabona nka karimo kamufasha ese nkare tayi Burundi yiteguye gute kumvisha umuntu wahabonye akazi kandi aho mu gihugu yari umushomeri izamumvisha gute gutahuka mu gihe yumva ko naramuka asubiye iwabo atazahabona akazi azasubira mu bushomeri
akabazo kakabiri
akabazo kakabiri ese kuri abo bantu bafite inyungu kuri uko guhunga kwa abo bantu leta y'u Burundi yiteguye gute kubumvisha kureka izo nyungu baba bafite kuri izo mpunzi kugira ngo babashe gusubira mu gihugu cyabo saba murakoze utubazo twanjye
murakoze Joseph Bigirimana reka duhe ijambo nepo nepo mwiriwe neza muri hega nepo
ndi mu kiyondo mu Burundi
yego kandi kazina ninde
mutakaza cyane cyane
yego tugakwijambo ikibazo cy'umubiri
yego jewe nashaka kubaza utubazo umunywanyi masabara kiza
yego
mbere na mbere ho mbanjije kubaramutsa abatumire bose yabo masabara kiza n'uwo Jean Claude
yego me
jewe akabazo kanje kuri uwo masabara kiza namubaza ati mbega ko numva nawe woba uri impunzi woba wahunze ryaje akabazo ka kabiri nako none kubera iki utarondera ukuntu wohunguka ko n'undi no mu guhunga wiyarangije nta kuntu wo kuyaranza kubona aho mu Uganda byaba bitoroshe ko wovayo yabo zanje yarize
murakoze nepo reka dutangire ku bibazo byabajijwe na Joseph tubishikirize Claude Kaliruko tugakwijambo
murakoze Joseph avuga yuko hariho abahunga kumva za politike abandi bagahunga kumva z'ubutunzi z'imibano kuvuga yabica mucana ubukene mu bisanzwe iyo politike n'ikintu navuga ko cagutse cyane uvuze politike byose birimo mugabo dufate ko politike ari umuntu ukumbure yibaza ati jewe sinshobora kwishira ngo niza neza gushyize ibyumviro nka kumwe byavugwa kare kubera umugambi wanje ibicanke biriya ubona we yohumura turamuhumuriza ko mu Burundi imigambwe yose yidegenda n'abariko bagomba gushyiraho imigambwe mishasha bariko bagomba kuyishyiraho na cyane muri iki gihe twimirije kwinjira mu matora imigambwe iteza guhiganwa hanyuma rero iyo umugambwe udashoboye utsinzwe ntibatsinda aho baheze ukitunganya batazotsinda kumbe muri iki kinjana bazotsinda mu kinjana gikurikira amaguru arakuranwa kuja imbere ariko niyo udatsinzwe ubandanye uba mu gihugu nta gutsinda ku itongo ryawe nta gutsinda ku gatongo k'umutsindo rwawe nta gutsinda ku butunzi Imana iba yaraguhaye ariho rero koko yavuze neza ati ariho n'abahunga ubukene abo barahari kandi benshi imbere ntibajaho mu Rwanda kuko mu Rwanda ubukene buhari burasuma uburi mu Burundi benshi usanga bigira mu bihugu bya Buraya kondera akarusho kuko ubukene nabwone bivana umuntu ashobora kuba uwo twita umukene utwita umutunzi mu Burundi kumbure muri Amerika cyangwa i Buraya abo mwita umukene abantu bama barondera akarusho abo n'abantu ntibisanzwe mbere barafasha cyane ibihugu byinshi bifashwa ku rugero rwa 50% n'uburyo buvuye mu bihugu baba barimwo byo hanze bya Buraya na Amerika abo rero nk'abo koko biragoye kubumvisha uhunguka ariko nabone tuguma tubakeneye iyo baje bazana ubwenge barahuye ubumenyi ubuhinga n'imitahe bakaza ahubwo bagafasha abandi bari mu Burundi kuzamura ubutunzi bw'igihugu mugabo abo nabo ku bwacu ntibahungiye mu Rwanda bagiye mu bindi bihugu ibyo turabizi birabaho mbere nariho n'abanyamerika bahitamo kuja muri Canada canke kuza muri Afrika aho babona boronka akarusho ibyo ni ibintu bisanzwe hanyuma ati ikibazo ca kabiri ati muzokumvisha gute ibyo bihugu bibuza abarundi guhunguka mu rugamba turiko ni rugamba twatanguye bica mu migenderanire bica mu biganiro biraca mbere no mu kurondera iyo imiryango turimo amashyirahamwe turimo ko yoduhuza akatwumvikanisha nahamubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi yandikiye mugenzi we ko inama y'abakuru b'ibihugu yo kwiharira ikiharahanga ikibazo kijyanye n'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuko iyo migenderanire yumva yonona umutekano n'umutekano mu karere kose izo nibikorwa bizobandanya nituvuga ngo bizokugwa mwaka umwe ariko bizokogwa na muntu nituzorera amaboko zobandanya tuvuga dukora kandi twizera ukimera n'imperu gusa tuzoheza barundi bazeze bagahunguka
ndabona kanya kariko karihuta ariko ibibazo byabajijwe masabarakiza na nepo tugiyageze kubyishura mu kanya gatoyi mushenahe masabarakiza duga kwijambo
zimwe babinyishuriye ngira ngo nta kindi warenza ko kwibyo bamaze kwishyura icyo ngomba kwishyura ngomba kwishyura uwaguze ngo nahunze gute ni uko ngo kubera ati nahunguka yewe nahunze nahunze kuba baganda ngo mukuru igihugu ndatazi ndahungira rukore kamaze guhungira rukore ndahunguka ngeze mu Burundi mu ntara ya Kayanza humvuka ndiko nasubize wa mugabo ariko arambaza
ariko izo inshuri wazitanze bukanye gaheze
nageze mu ntara ya Kayanza kari muri wa mwaka wo guteranira ngo ishinge banyagiza ngo ntera n'ishinge ngo zo kumara abantu ngo namba ngo bavuga ngo nshaka ko umugambo w'itoro mutsinda nuko ibyo bintu ntanabizi nuko ari abantu bandiriye itongo ari umugabo yagize politiki uwo bita Kabaka yari misitaneri wa komine mu rupfu
ndabona
itongo ryanjye hari abantu bari guhisha
mushiga naye amasabarakiza nibaza ko izo nyishumu arimo aziduhaye mu ntango
ibyo kuya Kayanza bafata amabuye ngo bantere banyitse izwa na buramatare wo mu Kayanza niwe yatuyanyiza aranyirira gusa unongera nkahunga uyambaza ngo nahunze gusa
ndabona kanya kagiye mushiga naye masabarakiza twemereye umuntu wanyu radio ijwi rya Amerika leo nsa ko tumuha akajambo mu kanya gatoyi reka tumuha akajambo ko inyishu nyinshi bari bazitanze z'ukuntu wahunze reka leo nsa mwiriwe neza
mwiriwe gaye mu namahoro
akabazo kagufi cyane rwose umwanyu uragiye duga ku ijambo muri hehe
akabazo nagomba mbaze
duga ku ijambo kanya karagiye
akabazo nagomba mbaze ndo ni kubera iki umuntu umuntu ahungutse abo kumutumba bacamwirukako bene nahungutse bice kumutumba ndahaje ndahamaze iminsi ine ko n'umuryango bace batwirukako none ubu nongeye guhunga cyangwa ubu cy'u Burundi rero umengo umengo arasaba abasubiramo kwera
ego medica duhe mushanahe Claude Kaligwa neza ko icyo kibazo ni kibazo gihambaye cyane rwose leo nsavuga ko yahungutse aba ari ku mutumba aho aba bakamuja ko bakamwama ko duga ku ijambo mu kanya gatoyi ndabona umwanya ugiye
hamwe abantu bo bararikoze yo tubwira umutumba n'ababikoze bakoze ibidakogwa ibyo nibikogwa barakoze amakosa mugabo nawe naba ariko arababeje ko abahunguka tubasaba guhunguka neza bakaza bakabana n'abandi bari mu mutekano niba yahungutse azanyifata y'agakoko urumva ko nawe nashobora kuba viza amakosa bwa kaba yarabikorewe abari kuba bimukoreye bazokurikiranwa azabamenyesha
ndabona kanya kariko karihuta nashaka n'umushenahe masabarakiza nawe nyine agize icavuze ku hari amakuru murumva mushenahe masabarakiza y'abantu batuhunguka aho bahungukiye mu mitumba yabo abanyagihugu bakabaja ko
kenda kugwiye nakuwa ngo ndizi ndakuyeta n'ubu no hungukira mu Kayanza naho ngutiri wacu wo yiruka ko mbere bonzi manganya bontwara mu ijoro yetari yo ningira maze gusuka mu Burundi kenze mirakoze ho ngutiri Bujumbura yitarira i Bujumbura rewe na mugambwe ndimwe umukuru w'igihugu n'umushyanga ndi mutungane ndo bimuganira
ego me ndabona ndabona kanya kagiye ikibazo cereka impunzi n'ibibazo byose bijanye n'impunzi n'ibibazo tuzogaruka ko ndabona kanya katubanye gato cyane rwose mushenahe masabakiza Silvestre ndagushimiye cyane rwose ndagushimiye nawe mushenahe Karirwa Claude ndeza ko ku kanya mato kugira muganire ni radio ijwi ry'Amerika turashimiye abanywanyi radio ijwi ry'Amerika bose baduteye akamu bagashikiza izimviro ibibazo turashimiye engineer McLean twadushimiye kandi na Fatou Karara yegeranije yatunganije ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza.
Turashimiye mugenzi wacu Frederic Ngundikije ku kiganiro muri sanga aje